Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abarundi bize amashuri menshi bagizwe n'umukuru w'igihugu kutabafasha guteza imbere igihugu. Evariste Ndayishimiye ntiyemeranya n'ababona ko umuzi w'iterambere mu Burundi ari ugukomeza inyigisho mu mashure. None ubumenyi bwo mu mashure bwaba bufise ico bumaze vy'ukuri muri kino kiganiro ku isoko co kuwa 18 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2023. Twatumiye umushakashatsi mu gisata c'indero ku isoko mugishikirizwa na jewe Pierre Gahungu Kaze. Mu kiganiro cy'umunsi wiswe Inkerebutsi Day yagiranye na rumwe mu rwaruka ruriko rurarangura imigambi y'iterambere mu bisata bitandukanye ku igenekerezo rya 10 muri kuno kwezi kwa Ruhuhuma, umukuru w'igihugu yavuze ko amashuri mu Burundi yabaye ingorane.
Barakunda kuza barandugikira ubutumwa mu matelefone nkaza numva nk'umuntu abwiye ngo inyigisho mu mashuri ngo niwo muzi w'iterambere. Hanyuma nanjye nacavuga none ko mfise abadogiteri n'abayenjeniyeri benshi cyane bari sasi, none ko nimbona batariko barafasha iterambere, nonje nzoza kuririmba gute ku ishuri ari ryo muzi w'iterambere mu gihe ntabona abize hari icyo ariko baramarira? Mbere je ndavye abantu benshi mu Burundi aho twari tugeze umenga amashuri ahubwo ni ngorana, kuko umenga umuntu aheza amashuri umutima wavyimvye, umwana aronka diplome umunsi saa 10 ejo mwahura ngo erega ndashomye ngo mpakazi yatahamwe hiri umuvyeyi nawe ngo none iyo leta ikumariye iki ngo idaguhakazi? Umenga rero kwiga amashuri byabaye ingorane, mugasanga ubutize wewe ni uwo mutima, abandi umutima uri mu kirere wewe nturi mu kirere, none wotora ahubwo umuvyimvye umutima cyangwa wotora ahubwo umumerewe neza?
Libera ntibashira kandi we abona ko ubumenyi mu mashure ariyo nkingi y'iterambere ku isi nzima. Kubwo mwigisha muri za kaminuza akaba n'umushakashatsi mu gisata c'indero, birababaje kubona imvugo nk'iyo ishikirizwa n'umuntu.
Imvugo y'abategetsi barongo mu Burundi uno munsi birababaje biteye agahinda, kuko umukuru w'igihugu n'umuntu akomeye cyane, n'umuntu ategezwa kuba se Barundi na cyane cyane n'umuntu ategerezwa gutegura urwaruka kugira myaka iri imbere Burundi uronke icabwenge zizotorera inyishu ibibazo byose bizoba bihanze Burundi n'Abarundi, bibi bibazo by'ubukene, bibi bibazo by'ubutunzi, bibi bibazo by'ingwara, bibi bibazo by'inyigisho, kuko ubuhinga buratera imbere arico gituma ku isi baguma bahindura ingene bakora batora ubundi buhinga. Mu bihugu byose ku isi nzima indero inyigisho niyo nkingi y'iterambere, ibiteza imbere ibihugu n'ubumenyi n'ubuhinga. Umukuru w'igihugu yamafashe indege, iyo hatabinshabwenge iyo ndege ntibiriho, iyo atabara abaganga Abarundi ntibaba bavugwa, ingwara zose zibaho ziba zarabamaze. Ubu turiko turavugana kubera iki? Kubera ubuhinga bwa none, ubwo buhinga bwashizweho n'abize bakaminuza.
Libera ntibashira kandi asaba ugwaruka n'abavyeyi kudacibwa intege n'amajambo mwe nayo, ahubwo ngo bashire imbere ishure, kuko uwize kaminuza naho mu Burundi batumuha ikibanza ashobora kukironka ahandi.
Notera kam ugwaruka n'abavyeyi abarundi bose ayo majambo yiri waravugwa ace mu gutwi asohoke, bashira imbere igisata c'indero. Ugwaruka niko rusokwiteza imbere, buraca bugacana yandi ejo ntawuzi igihugu azobarimwo, ubwiye ujanye diplome ihanitse izogutera iteka, izogutuma ubaho iteza imbere umuryango wawe, iteza imbere n'igihugu. Kwiga rero bikwiye kuronka ikibanza gikomeye mu gihugu, abize bagashikana kuri incabwe uko bigenda kose bataronse ikibanza mu Burundi bazokira nka mu bindi bihugu. Incabwenge zokwamaze ifite ikibanza gikomeye ku isi mu bihugu byose byanga byakunze, nuko bimeze nta bushobora guhindura ukuri.
Libera ntibashira kandi akaba yavuganye na bagenzi bacu bo kuri Radio RPA. Imvugo nk'iyo y'umukuru w'igihugu yo kwerekana ko amashuri atacamaze hari haheze amezi atatu ikoreshejwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ku igenekerezo rya 31 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba Reveriano Ndikuriyo ari imbere y'ugwaruka rwo mu ntara zose z'igihugu rwari rusozereye inyigisho zo kwitunganiriza imigambi y'iterambere, yamenyesheje ko ivyo kwiga mu Burundi ataco bibafasha mu buzima bwa misi yose. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cy'uno munsi kigarukiye. Pierre Gahungu ariko ndakibashikiriza kaba ndabike banuye naho ubutaha.
cari kiganiro kwisoko.